dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
amushinga he ya gatondwasa murakoze cyane gose kukanya mu radio ijwi ry'America nashaka cyane cyane tuvuge kuryane ziri mu mugambwe CNL hari abagize yo politike mugambwe bakoranye baragena umuyobozi mushasha uyu mugambwe umufasoni yitwa Immaculé ntaco bakimvuna iryo genwa diwe mwebwe mwajyakiriye gute
kandagenwa n'ubuswakanye nk'ubundi bwa mbere na mbere cyo mwomenya nuko ibiro bikuru by'umugambwe bitwagwa n'umukuru w'umugambwe niba ashaka kubituma ko cyangwa bigatuma ko ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe ariwe awuserukira imbere y'amategeko iyo hapfuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo kiretse ako kagumbi k'abantu cumi kiyitangwa niyo biro kuko nibyo biro bikuru by'umugambwe mu gihe biro bikuru by'umugambwe bigize n'abantu 25 ntawe uvuga ati iyo nama bavuga ngo barakoze ntawe uvuga ati yarongowe na naka ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi bagaca bavuga ngo rero ngo ku kibanza cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri Tanzania bibaza ngo nshamerayo ibyo rero na mayeri bariko barakorana na CNDD-FDD n'umushyikirangaji w'intwara yo hagati bariko barakoresha kuko ibyo byose ntaho bishikana ntatoye
ariko muravuze ko umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira ibyo biro nyine bivuga ko byabakuye muri icyo kibanza
bikura bisunze ingingo iyihe itegeko iriye ega kugira ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe atari ni mu gihe aba yapfuye mu gihe batagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure ubugwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sindiho narapfuye sindi muzima eske ndagwaye ndasinzikaye ku buryo ntaurangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none icyo bisunze nabo nibike kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara
mu birego
amategeko abeshya ngo kubahagarara ngo ikurikizwa ry'amategeko baragumutse ahubwo bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse
mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba n'ubwo bakwashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari umugambwe ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'intwaro hagati buhagarika ibikorwa by'umugambwe nk'uko byatangajwe ivyo birego vyovyo mubivuga kwiye
nibaza ko ari ivyo bategura mu mitwe yabyo bipfuza gukora none ubwo bwicanye hari aho murabwumva hari aho murumva abaryanye ngo bariko bapfugambwe ivyo ni ivyo bitwaje kujya nyine umushiranganje afata ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo baburize mu bibuga by'umugambwe kuko intumbero yabo ni uko umugambwe wabuzimanganya basigare bakorera CNDD-FDD kuko nyine banyu bayikorera ibanga ubu rero baragiye ahabona baronda rero inzira zose rero umugambwe rero ngo ufute icyo baranabyivugiye umushikiranganji nawe ariko akora nk'ibyo nk'ukorera umugambwe wiwe kuko ingingo y'uhagarika umugambwe mu bikorwa byawo ntawubasha yari abifitiye kira noneho kugira ngo umugambwe uhagarikwe gukora ibikorwa byawo ni uko warenze amategeko nta cyaha na kimwe umugambwe wabwirizwa none ibyo umushikiranganji yagize bumva ari bike sikerekana yuko nawe nyine ariko arakoreshwa
muri iki gihe umugambwe urongowe nande
umugambwe urongowe na jewe n'umushikiranganji arabyimanga n'umukuru w'igihugu arabyimanga
abantu bakoresha amanama ni bande muramaze gukoresha amakoraniro muri iki gihe
nta makoraniro dukoresha kuko ingingo y'umushikiranganji yahagaritse ibikorwa by'umugambwe
hoba harabaye nk'utwigoro hagati y'izo mpande zose za CNL ko gusubira hamwe Terence Manirambona mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika yari yavuze ko uruhande rwiwe rwiteguriye kuganira na mwebwe mu gihe muba mubikeneye ibyo bintu biramaze kuba canke muba mufite umugambi wo guhura hagati yanyu
izo ni imvugo z'iwabo kubera babazi ibyo bavuganye nabo babakoresha mugabo twe twaranikiye umushikiranganji tumumenyesha yuko duteguye umwiherero kugira ngo tugucarane nabo bantu tuvugane ibibazo bikenye no hino haje kuba umwihwezo w'abahinga kugira ngo bidufashe kutumbera ingene twotora umuti w'ibibazo bihari umushikiranganje acabisuka mu amazi arabyanga ngo nibishoboka wakavuga ngo wakorana ngo ibiro bikuru by'umuganga byo muri 2019 akirengagiza yuko muri ibyo biro bikuru harimo abafatiwe ingingo bahagaritswe mu mabanga kubera amakosa y'iwabo abo nabo ntidushobora kwicara rero ngo ni ibiro bikuru mu gihe bari mu bihano mugabo dukoze ikintu cy'umwiherero nabo bakajamo n'abandi b'intararibonye tukaca hirya no hino ibibazo ibyo ni ibintu byumvikana mugabo kubera umushyiranganzi azi ibyo bapfunditse aca azirikiraho ngo icyo ntabyo ashaka umuntu aca yibaza ikibazo none umushyikiranganji agomba gutegeka umugambwe nagira ngo umugambwe niwo witunganya wenyine impanuro umushyikiranganji yotanga ntiyoca afata yuko ari itegeko kuko umugambwe urigenga ntabwo ari umugambwe w'umushyikiranganji ngo avuge ngo ntegetse uku ntegetse kuriya niho rero ibintu by'i Burundi byapararaganiye niho umuntu yibaza ati mbega igihugu none kiriko kipfa kiriko kicaye abantu barahonyanga ibwirizwa shingiro mbona nk'ubone bagaca bitwa bajyagaho bakajya ku isuzu ugenzi ubone bariko barubahiriza ibikenzwa by'amategeko bariko bararenganya abantu
murashikirije ibirego bivuga ko ubutegetsi bwa bukorana n'ubwo ruhande rwa CNL inyungu ubutegetsi bwoba bufisemo nizi
inyungu bufise murabona ko byose ari ukwigungirako nuko bashika muri 2025 bari ku rubuga bonyine nta kindi bashaka nta kindi bifuza baranabivuga bamwe bamwe muri bo
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma yande hagati ya mwebwe na Terrence Manirambona
abanywanyi b'umugambwe bari inyuma y'abarongozi babo bemera bari inyuma yanje yaba bari inyuma yabo ba Terrence ndeka bakarabaye
igihe mwibaza ko ayo matati azorangira n'iryari igihe mwibaza ko muzosubira kuronka uburenganzira bwo gutunganya amakoraniro nka ryari
igihe nacyo twomenya mugabo twari tugumana ivyizere kuko ibyo byose naho umuntu yogerageza kwipfuka mu maso ngo ntabone ukuri impera n'imperuka arate bakakubona nibaza kumushikira nganje azote bakabona yuko ibyo ariko arashigikira bidashigikirika indi ntwaro yiwe akareka ariko nimba bemera yuko imigambwe ihari wenyine akwiye kuraba yoye kuvuga ikintu ngo acakora igihushane cyabyo ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere yandikiye ababuramatari n'abamutanteri ngo bareke imigambwe yitegembye wenyine ejo bundi ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani ingozi aravuga ati imigambwe yarayivuniye akagohe niyitunganye yisunze ibwirizwa ryo kwa 16 z'uyu mwaka 16 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka none bigenda gute yuko twe twokwitunganya tugakora ikoraniro kaminuza wenyine yaduhaye uburenganzira bwo kurikora mu nyuma agaca yivuguruza ngo si ibyo mu ikoraniro ngo si ibyo ngo nta na kimwe ngo yemera ngo mu byavuyemo agaca avuga ngo twe tugume muri 2019 kandi ibwirizwa rigenga intwaro y'igihugu ritomora yuko mu profesa agiye kuba 5 amakomine 2022 twebwe ntidutere imbere atubohera amaboko imugongo umva taravuga ikintu n'igihushane cyacu ahubwo ngira ngo umukurira yari akwiye gufata ingingo akamuhaye ikibanza kimukwiriye kuko ariko aratukisha leta
mu gihe cy'amatora yaheruka mu Burundi umugambwe CNL wari hamwe ariko ntiwashoboye gutsinda amatora ku bwanyu ingaruka izo njyane ziri hagati y'imice ibiri ya CNL zizogira ku matora yimirije mu 2025 nk'izi
nibaza yuko nimba 2020 byagenze uko byagenze nuko abo batubye nyine bari baturimwo mu gihe batazo bari kumwe natwe ndibaza yuko bizogenda neza gusumba
mu Burundi imigambwe yama yacanyemwo CNL si umugambwe wonyine ucanyemwo hariho imigambwe myinshi yacanyemwo ifise imice myinshi cyane rwose ku bwanyu ni kuki hama hari imice hagati imigambwe vyarabaye muri Pona vyarabaye muri Fodebu eka vyarabaye n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku bwanyu ibyo byose byoba biva kuki
biva yuko intwaro ziri mu Burundi ni intwaro zamaze zishimiye iki kuryanisha abantu zigatonesha bamwe zigakumira abandi ni intwaro zidashaka yuko demokrasi by'ukuri ishinga imizingo yuzubahirize icyo abanyagihugu baba bashinze ni intwaro zijyaho niwashaka mu nzira z'igikenye naho biba byitwa ngo byakeye mu matora hawari mvugo bavuga ngo guhinyanyura ibyo abanyagihugu bashinze si byo geze ngo bitangazwe igikenyero cyo kiba kiriko kirakora mwene abo bantu rero baca biberaho barondera inyungu z'iwabo uko amaro bariko bararyanisha abana bariya kugira ngo bigumire muri ibyo bibanza nibyo bizo bikaranga abantu niyo mpamvu kandi abanyepolitike turakwiye guca akenge umuntu akamenya yuko agiye muri politiki atagiye kuja kurondera amaronko yiwe agiye kurondera ineza ya bose muri icyo gihe nta muntu yokubwira ngo ucanemo na mugenzawe ngo we ngo arakukunda we ngo aragushyigikira uzi yuko icyo uharanira atari inyungu z'iwawe zibwite uharanira inyungu za bose ibyo yoguhendesha byose niho bimwemerera
mwoba muri kumuvuga ko amatora yabaye aheruka mu Burundi atari amatora yagenze neza atari ubutegetsi bwavuye majwi abanyagihugu
niko biri uko n'ukuri
ubutumwa mwoha urundi ruhande rw'umugambwe CNL gushika umuntu umvikana n'inkubuwe
nimba bashobora kubwumva nubabwira nibakubita akatima mpembero bigarure kuko ababikoze imbere y'iwabo bamwe bamwe turabona ingene bariko barabaho mu buzima bwa misi yose si ibyo umuntu yokwifuriza uyu cyangwa uriya mugabo wahenda bari bazi yuko bashikanye muri paradizo nibaza n'abandi basubiza amaso inyuma bagasubiza ibirenge hasi inyungu bashaka bozironka biciye mu muganga gusumba bazirondeye ku katwe k'iwabo kuko abazirondeye ku katwe k'iwabo ntazo bashikiriye bari baje ko bazishikiriye mugabo uno munsi tubona yuko atazo bigeze bashikira
ikintu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo ku bwanyu ni nk'ibihe ibintu muri ko murakora muri iki gihe
twebwe dukora icyo tubashije tugerageza kuvugana n'abo bategetsi tubereka nimba bazoteba bakabyumva bashira ukuri aho kuri gushize boye kunangiriza imitima bitiranya igihugu n'umuganga wawo ku buryo ibyo bukora byose umenga bariko barabikora ku neza y'umuganga wawo gukora ibintu ku neza y'igihugu cyacu kuko imigambwe irabaye igahera mugabe igihugu kizobandanya icyo bakiza rero ni uko botaha uburyo tubabwira bakareka gushyigikira abantu bariko bararondera kudurumbanya umugambwe ngo ni uko umugambwe wabo wo ubyungukiramo bakaraba ineza y'igihugu igihugu kizotera imbere kubera yuko abantu bose bamerewe neza abari mu mashyirahamwe mu migambwe cyangwa n'ibindi bashoboye kubana mu bwumvikane atandyane zihari niho igihugu kizajya kigatera imbere nayo rero kwameza abantu mu nduru mu ndyane nibyo bakubaza ngo bariko baratera imbere ejo hirya y'ejo bakwisanga bariko nabo nyine basubira inyuma
hari abantu bashobora kwibaza ko imvano ari indyane ziri mu mugambwe CNL aho kuba ari ubutegetsi bushobora kuba ari bwo buri inyuma yabyo ibyo mubivuga kwe
yaba ari bitanguye uyu munsi atari ingendo twabonye kandi yashyikiye imigambwe nka yose yitwa yuko ikibura leta uvuze ngo ni inyane ziri indani mu mugambwe bwabo mu mugambwe bwaho nta njyane zirimwo kandi cyo tuba injyane zihaba kuko sike kimwe naho bagwanira ibiti ati we hariya oya mugabe ivyo ni ibintu bikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi kira none uwutwara umugambwe Sende David ntiyabyivugiye ngo ko yambwiye mugabe sindibuka ko yanabimbwiye sindabizi ashobora kuba yibaza ko ari byo yambwiye ngo ninjire muri Sende David ngo canje ko umugenzi wa Sende David ngo ataraho ngo nzobona bisigura iki kandi abivuze muri ibi bihe nyine urumva abo nabemera kuba inshoreke za Sende David nabemera kuba bo kwinjira muri Sende David kumbure baca bakoresha abo rero kugira ngo rero bapfuruke abandi mugabe ibyo byose niko babigize iyo myaka yose iterambere ry'igihugu cyabikuyemo n'irihe
Agathon Rwasa murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatuye ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika mwakoze
murakoze namwe
twaronse kandi akanya ko kuganira na Terence Manirambona ku rundi ruhande umugambwe CNL mushyana he Terence Manirambona murakoze cyane rwose kukanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cyane tuvuge ku ndyane zimaze igihe mu mugambwe CNL ejo bundi mwara umurwi nshingwa bikorwa mugambwe waragenye umufasoni Marie Immaculée ntacu bakimbona mu kibanza cy'umukuru mugambwe ariko icyo kibanza umukuru wa CNL wa kera rwasaga tonda cyavuga ko ari wiwe ibintu byifashe gute muri iki gihe
nibyo icyo ku mugambwe CNL umazemo mbere cyo bagikurikiza umwaka wose ko cyari cyatanguyemo mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera nk'igi yabona ku cumi na rimwe uko byifashe rero mu nshingamateka imagenzo bakimbuna yagenwe nk'uko no kugenwa kuko n'amategeko y'umugambe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambe atagihari cyangwa yabwiye amabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambe wategura ikoraniro kaminuza n'uko nasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga imaze kugaragara yuko ntega akora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi ubona we rero ni mari makire ntashobora kuyivuna kandi ko arangura ibikorwa abari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe uko rwego ningurongora umugambwe mugakabaja imbere
muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu Burundi kandi aremeza ko ari we akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushaka mwayifashe igihe yaragiye muri Tanzania mu kanya gatoya
iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose n'utwigoro twakozwe kugira ngo kumbure icyuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushyirangane bugezwe by'ikurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza impande zishamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turabatinda ahubwo bizobandanya hanyuma tubona kuko biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atarahari ariko twasubiye amategeko usha dusanga ari ibintu byinshi cyane bituma atabakishobora kurongora umugambwe nk'uko twabishyikirize tariki za ya kane y'ukwindwi muno mwaka ibyo bintu byose rero ntiyashoboye kunabyisigura ko ngira ngo gushobora uno munsi ntashobora yigeze abivuga ko niho rero twavuze tuti amateka y'umugambwe akurikizwa rero kugira ngo agahite mu burongozi bw'umugambwe ibyakoze kubera atahari byakozwe hisumbe nk'uko amateka y'umugambwe itekanya hisumbwe kandi ibyo yagirijwe atashoboye no kwiregura ngo abanyamugambwe bamenye uko byifashe
kuva aho mufatiye iyo ngingo aho umurwi nshingwabikorwa wafatiye iyo ngingo muvuga ko yagenye mon fasoni Marie Immaculée ntacu bakimbona ibikorwa amaze kurangura n'ibihe ingingo yafashwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati n'umutekano mu Burundi iracababuza
iyo ngingo by'ukuri yafashwe mu bihe bitoroshe kuko abagize ibikorwa by'umugambo amaze gukorana bakabona yuko ibikorwa bisa n'ibyahagaze tukabona ingingo umushikiranganji yafashe ariko naho yasabye yuko wahozera umukuru w'umugambo yo karikaba abajyaniye ibibazo amakabyanka nase tukabisaba akabyanka iyo ngingo yaje mu bihe bitoroshere kuko ubu bikorwa by'umugambwe n'ibyahagaritswe twisunze iteko ryatanzwe n'ubushikiranganji rero gushyira uno munsi ibikorwa nta manama ashobora gukorwa twarasabye umugambwe yuko yoha ibikoresho bya ngombwa tugeza gufata ubuyobozi mfata kibanza turanagenda mbere twamwandikiye ikete arifise tuca dusanga uwo munsi ingoro y'umugambwe irugaye turasubiye inyuma urumva rero gushyira uno munsi n'ubuyobozi mfata kibanza yaranse kubuha ibyo bikoresho kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bitangure kugira ngo duhe akaryo yuko ivyo vyanse ko atunganya guhuza inyangamugayo kwegeranya abanywanyi turabe yuko ubuyobozi mfata kibanza bwogerageza kugira ngo bwegeranye abanywanyi dusubire ko amateka bitekanye n'uko ubushyirahamwe bwabisabye
kuvuga ko urwo ruhande rwanyu rutarashobora kuronka uburenganzira bwo gutunganya amanama no kugira amakoraniro mu bisanzwe inyuma yaho hafatiwe ingingo byaba bivuga ko ubutegetsi bwa leta y'u Burundi butemera bwo ubutegetsi bushasha bw'umugambwe CNL
nibaza ko fenshi bisigura kuko twebwe inyuma yo gufata iyo ngingo ubushyanga twamuse ko waza gukora umugambwe yasubiye kwandika umushyanga amwandikiye aragiriza musabye hamushyanganya tunga ko yanamwishuye no mu biganiro twumvise bahakiye kubimenyesha amakuru by'ini wacu mu Burundi tumva neza yuko avuga ati ibibazo uri gutegura ikoraniro ya kaminuza yumvikana yuko yabona yuko atagize uburenganzira bwo kuritegura kuko no kugira ritegurwe rikorwa rihise mu mateka y'umugambwe uno munsi rero turarindiriye yuko ababijejwe canke inyangamugayo zironka ako karyo yuko ubwo burongozi mfata kibanza ufata ibintu ubuzima kugira ngo tubane n'ibikorwa kuko abantu baranyotewe gusubira guhurira mu ngoro y'umugambwe bakagira amanama abantu baranyotewe yuko basubira guhura bakaramukira nk'inyangamugayo atari kurabana ayingwe kugira ngo vyukuri umugambwe usubire wegerane dukore ibikorwa by'umugambwe twitegurire amategeko ariko araza
mwihweje mugatohoza mukaraba mu banyagihugu bahurikiye umugambwe wanyu umugambwe utarasambuka CNL aho mubona bahengamye ni hehe umurwi bashikiye n'uyuhe hagati ya wewe na Gatangwasa
umugambwe ntiwasambutse kuko iyo hari ikibazo iyo hari umuntu yakoze amakosa mu mugambwe agahanwa ntisigura ko umugambwe usambutse kuko ikibi gusa ni uko umuntu akora ikintu kigisunze amategeko ubu rero amategeko yakurikijwe hama n'uwo n'izo yagirijwe ntaje kubyisigura ko n'umunsi rero ntabwo ngo hari ngo hari ngo uruhande ngamihana hariya abantu kumbure abanywanyi b'umugambwe baripfuza yuko basubira kugwa by'umugambwe kandi nibaza yuko mu buryo bw'umugambwe ntibabakurikira umuntu bakurikira umugambwe hanyuma niho eza bikabandanya neza ukuri kwambe umunsi rero mutubwiye ngo kwa kanaka no kwa kanaka gusa mbwa ari ikintu kimaze iminsi kiboneka kandi giteye amakenga ni uko hari abantu bagize iminsi bagomba kwigenza ku banywanyi b'umugambwe ijya n'ino bakiyitira ngo unabashyigikiye agatogwana umuntu akaza nkahane karatembera mu bucuti mu bagenzi cyangwa asangiye n'umuntu agafana abantu bakaza kumufotora cyangwa bakakumubwiza ngo ari mu nama twabaza kuza bumva ngo n'abashyigikiye rwasa urumva tuntu umengo ni byiza kudagaza ni kugomba gusenyurira abanyagihugu ku bandi kugira ngo bashwane kandi nizera yuko ibikorwa by'umugambwe nta nguvu zijyamo n'abantu bo nyine bagira bumva ko bateza guhurira hamwe mu mugambwe bakiyegeranya atamuraze mushigiha naka bakumva yuko bari inyuma y'ibyiza by'umugambwe iyo tubona rero ino minsi bikoraboneka muri ino minsi umengo agomba gutuma abantu bamushyigikire hama bahenze batere ingorane abandi mu gihe atatuba bavuze iyo tubaye giteye amakenga ariko ntihaboneka muri ino minsi ijya n'ino mu gihugu
mu kiganiro twagiranye haraheze amezi nk'abiri mwaratubwiye ko mwifuza ko hoba ibiganiro hagati yanyu n'urundi ruhande rwa Rwasa agato mu kiganiro umushyantare agato Rwasa nawe yaduhaye uyu munsi avuga ko nawe nyene yoshimishwa no kubona ko impande zose zisubiye mu biganiro icyo cyiyumviro mu kivuga ko
ibyo biganiro byaranse kuko nimba yobyibuka nawe nyine nuko yatavuganye twegeranye itariki 18 zo kwa kabiri niho habaye intambuko ya mbere yo kwica tara nago tuvugane ibibazo byabaye tagira kuba umugambi haciye amezi ashika nk'atandatu mbere wanashaka arabona ko yagize ikosa aradusaba n'ikigongo turi mu nama y'ibikorwa by'umugambi mugabo nticyabujije ko mu nyuma hakorwa ayandi makosa menshi gutegura amakoraniro ya kaminuza atisunze amategeko gukura abantu nta kintu na kimwe bagiriza twige ubwacu itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu icyo twe twamusabye tuti naze twishaye tugire ibiyago kugira ngo ibibazo bihere bukeye kabiri acasohoye ingingo yo gukura abamusabye ibiganiro n'umunsi rero turatangaza yuko hakorwa ibintu nka bene byonye ukumva umuntu ngo nifuza ko tuyara kandi ariwe utwigoro twose tuba dugusubiza hamwe no kuyaga biciye mu mugambwe yabyanse mbere akabigurizamo nibaza yuko rege uno munsi yodufasha kugira ngo umugambwe ntugire ibibazo bitandukanye ugume umengo uruganiye ahantu hama ahe ngo bubasha ivyo bikoresho kugira ngo ubuyobozi bufata kimanza nabwo bugerageze kubuza abantu kukumva wewe ko byamugoye byamunani ariko twifuza yuko abanyamugambwe bokwegerana kugira ngo twitegurire ibindi bikorwa biri imbere kuko ni vyinshi cyane
ibyaneze mu mugambwe SNL zimaze igihe nk'uko namwe mwavyivugiye mbega abarongozi uyu mugambwe haba ku mpande zose barabona ingaruka izo njyane zishobora kugira ku matora yimirije mu 2025
twebwe ubwacu nk'abagize ibiro by'umugambwe ingaruka zo ntizogura mugabo nibaza yuko hakiri kare kugira ngo umuntu abone yuko zoba nyinshi gusumba kuko uno munsi umugambwe usubiye ku kintu ugakora ibikorwa by'umugambwe abanywanyi bagasubira bakitunganya twoja mu kigango nk'abandi n'indi migambo yose ariko ibi tubona iyi ngendo wazora ngo umugambwe aguma azana yo kugomba gucanishamo abantu ko twonijya niyo mu gihugu niyo ahubwo ufise inkurikizi mbi cyane twifuza yuko yihagarika ku neza y'umugambwe no ku neza y'igihugu kugira ngo by'ukuri umugambwe SNL witunganye hamubandanye gukora ibikorwa bya politiki n'indi migambwe iri bugiye guca u Burundi muri icyo gihe rero ntatubuza yuko umugambwe ugumana igicuza ryawo mu gihugu mbere ukanakora na byiza gusumba ibimaze gukorwa mu myaka iheze
umushyantare agatondo Rwasa arabandanya kushyikiriza ibirego bivuga ko mwebwe mukoreshwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi ibyo birego mu bivuga ko
naho rero hari bihushane nta muntu yovuga ko akeneye ko abantu bayaga hama akaza kubagiriza ibintu gutegura ibyemezo nibyo byagirize nyine yatanguye kuzana mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze ariko nta cyemezo na kimwe yigeze aroma ni nazo yasabiye n'ikigongo avuga ati jye murambabarira nakoreye ku makuru atariyo urumva rero kumva bicuvuga uno ntihigeze kumbure yibuka ko yanabivuze ntihigeze yibuka ko yanabivugishije ibintu bwiwe urumva umengo tu umuhahandi nyine mwishe gihumba yuko byagirije remezo biba tari byo bibaza kwiyongera ari nziza mu gihe yifuza ko iba yifuza ko umuganga by'ukuri ubanda ikora kandi ukabaho nk'uko uyu muganga yabyifuza
mu kanya gato cyane ngose mu gihe mwoba mufise ubutumwa mushikiriza umushikana agatondo rwasa bwoba ari nk'ubu
ubutumwa bwa mbere twumushikiriza nuko ko atashoboye kwiyegura kuvyo abagize ibikorwa by'umugambe bamwagirije tumusaba yuko yoreka umugambwe ariko z'umugambwe bikabandanya kuko umugambwe ufise ubuzima burebure burengeye bw'umuntu nico gituma tumusaba yuko rero yakoze ibikorwa bitari bike mu myaka yahera uno munsi nimba bitagishoboka ntiyobuza ko abandi ibikorwa bibandanya ku neza abanyamugambwe no ku neza y'igihugu rero ndamusaba yuko rero tukamusaba yuko yo ireka ubuyobozi mfata kibanza nabwo bukagerageza guhuza no kunga inyamugayo usumize tubona no munsi umengwe habagoma kuzitatanya kandi tubusara yuko yo kumba neza yuko ari inyamugayo atashoje konona ari inyamugayo aguhura n'undi mugenzi bakayaga ari inyamugayo ufasha igihugu twese dufite uburenganzira naho atarakimwe umuntu abajejwe ibintu bisanzwe
Terence Manira Mbona murakoze cyane ngo se kukanya mu hari radio hizo ya Amerika
murakoze nawe
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Tu Frederic nkundikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi Namwe jute mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira mbabwira nti murakarama
It's an MP record Dr. Mash production Holy 7 Your smile
Agasaro kaburaga kaboneke benshi
aha kaboneke benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi americana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi americana Why you moon harass?